Luka ikigabane cy'15. Abatoza kori bose n'abanyabyaha bari ko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe baridodomba bati:
uwo yiyegereza abanyabyaha agasangira nabo.
Abacira umugana ati:
hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100 yoza imizi imwe muri zo, ntiyosiga izindi 99 mu gahinga akajya kurondera iyazimiye kugeza aho ayibonera. Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe, yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati: tunezeranwe kuko ndabonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira yuko mu ijuru bazonezererwa batyo umunyabyaha umwe yihanye, bakamurutisha abagororotsi 99 batarinda kwihana. Canke umugore yogira amaheri 10 akabura rimwe, ntiyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza hari bonera. Iyo aribonye ahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ko anezerewe kuko abonye ihera yari yazimije. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihanye.
Kandi arababwira ati:
habaye umuntu yari afise abahungu 2. Umuherereza abwira se ati: data, numpa umugabane w'ibintu notwaye, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuherereza akoranya ibintu byiwe byose aragenda ajya mu kindi gihugu ca kure. Ashiseyo asesagurira ibintu byiwe mu buhumbu. Abimaze byose ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira uwubimunutsa. Yisubiyemwo aribwira ati: abacangero ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nayo jeho inzara iriko iranyicira hano. Reka mve hasi nje kwa data ndamubwire nti: data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, fumungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se, samubona kiri kure amutera kagongwe, arirukanga amugwa mu nda aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati: data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze sabarira abashumba biwe ati: nimuzane n'ingoga ikanzu iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'ibirato mu birenge. Muzane ya nka ivyibushe inuze, muyibage turye tunezerwe, kuko umwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Nuko batangura kunezerwa. Ariko umwana wiwe w'imfura yari mu murima, ariko araza agira ashike ku nzu, yumva inanga n'intambo. Ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ivyo ari vyo. Aramwishura ati: murumunawe yaje, so yamubagiye yanka ivyibushe inuze kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira. Sarasohoka aramwinginga, maze abwira se ati: rabiye imyaka ingana itya ndagukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangeze ko, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uwo mwana wawe aje yamaze ibyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati: mwana wanje, tubana iminsi yose kandi ibyanje byose ni ibyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko uwo murumunawe yari yapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse.